Mwaramutse nshuti mwese mukundi kiganiro gihaye ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika kiganiro cyo munsi mugiye kwigishirizwa na Frederic Munikije uyu munsi tukaba cyane cyane tugiye kuvuga ku ishyirahamwe yitwa SEDAC ishyirahamwe ryatunganijwe no mushyantare Eric Niragira tukaba rero turi kumwe n'umushyantare Eric Niragira turi kumwe kandi n'umushyantare Edouard Hakizimana tukaba turi kumwe na Masabo Philippe na Jean-Marie Shimirimana abashyaka nayo bose mukanya ndabasaba batwidondore imbere ko dutangura ariko reka dutangure ku mushyaka nayo Eric Niragira
murakoze ni twari ke Niragira nkaba mva mu Burundi Bujumbura nje nashinze ishyirahamwe SEDAC
nawe mu mushyaka nayo Edouard Hakizimana
makoze nitwa Edouard Hakizimana nkaba mba muri Amerika muri leta ya Arizona mu gisagara cya Tucson akaba arije terukira ishyirahamwe SEDAC mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika murakoze
mushyanahe Philippe Masabo
murakoze kumijambo nitwa Philippe Masabo na jewe njejwe ibikorwa byo kumenyekanisha no gutanga makuru muri ishyirahamwe SEDAC nkaba ni ngaha i Bujumbura
Jean-Marie Nshimiyimana
yego murakoze kumijambo jewe nitwa Jean-Marie Nduwimana nkaba mba mu gihugu cy'u Burundi nkaba serukira ishyirahamwe SEDAC muri iki gihe ndi Burundi
mwaramutse neza abashya ntaye mwese
mwaramutse
uyu munsi rero nk'uko twabivuze twagumva tuvuge ku ishyirahamwe SEDAC ishyirahamwe mu bisanzwe ya tritegamiye politike ika ishyirahamwe ryatanguye mu mwaka w'2005 i Bujumbura mu Burundi iryo shyirahamwe rero rikaba rifise umugambi wo gufasha abahoze bagwana ku rugamba eka bakafasha abantu mu bisata bitandukanye mu kanya gatoyi ndasaba umushyantare Eric Niragira abidushikire ko ariko nagomba bwa mbere na mbere ndamubaze icyumviro cyo gushinga iryo shyirahamwe cyabajemo gute umushyantare Eric Niragira
icyumviro cyo gushinga iryo shyirahamwe cyatujemo mu 2005 kubera twabona ingorane abantu bahoze ku rugamba bafise na cyane cyane ko hari hatanguye ibintu bya seserofe hakaba na demobilizasyo ibyo gushyira mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba ubwo tukabona ko igihe hatabonetse ishyirahamwe ryoshora kubafasha kwinjira mu buzima busanzwe kugira nabo baterere mu kubaka igihugu cy'u Burundi hoshora kuba ingorane muri kazoza
murasha kutubwira ibintu iryo shyirahamwe SEDAC rimaze kurangura gushika ubu kuva mu mwaka w'2005
ikintu cya mbere twahereye ko twaravye icyo umuntu yahoze ku rugamba yashobora guterera mu gusasagaza amahoro n'umutekano mu gihugu na cyane cyane ko abo bantu usanga ari abantu bafashije mu bintu bijyanye n'umutekano aho wowe navuga yuko twakoze ibikorwa bikomeye by'ukora ibigwanisho mu gihugu hama turabikora mu ntara zitandukanye hama turanafasha kugira ngo abo bahoze ku rugamba berekane akaruriro noneho keza mu migambi yo bateze imbere gutyo hagize umuntu aza kubafasha abafashe asanga hariho imigambi yo kwiteza imbere ariko barakora twarakoze imigambi itandukanye yo gushinga amashyirahamwe mato mato y'abahoze ku rugamba ndetse mbere turashyiramwo n'abantu two kwita abantu bagize ibibazo kubera ingwano yabaye ngaha mu Burundi aho twita mu Gifaransa victime de guerre nk'abantu babuze abagabo babo ku rugamba canke abana babuze ababyeyi babo canke impunzi canke abahungutse n'impunzi ziba mu gihugu hagati ubwo imigambi minini dukora ni uko dufata abo bantu bashyira mu mashyirahamwe mato mato tukabasaba ariko bushobora kugira imigambi ibateza imbere SEDAC nayo ikabafasha kugira bireke ingene batangura gukora uwo mugambi n'ingene bashobora gushika ku ubwo dufise amashyirahamwe mato mato menshi y'abantu ariko barifasha
abo bantu muwamenya gute murashaka kuvuga ko abahoze ku rugamba nka bose buba bamaze gushikirwa n'iyo shyirahamwe murongowe
ugambira ingene tubamenya nuko ishyirahamwe SEDAC rifise aho rikorera guhera rifise abarirongoye guhera mu ikomine muri provinsi no gushyira ku rwego rw'igihugu ubwo rero iyo turiko turaba abo dukorana biroroshye cyane kubera tuyiwe duhishije ko abantu dufasha usanga bari baba mu migwi yose itandukanye aho rigwana mu Burundi haba muri FNL haba muri CNDD-FDD baba bahora mu isoda cya leta ika mbere nk'uko nakubwiye turanashyiramo n'abo usanga ari abanyagihugu mbwa dusanga bari mu bibazo bikomeye bijyanye n'ubukene ubwo rero ntibitugora cyane kugira ngo tubamenye kubera abahoze ku rugamba barazinanye biroroshye cyane kugira tumenye abantu tugomba gukorana abariho kubera iyo siriture dusanzwe dufite
twavuze ko turi kumwe kandi n'abashyantahe Edouard Hakizimana tukaba turi kumwe kandi na umushyantahe Masabo Philippe hamwe n'umushyantahe Jean-Marie Nshimiyimana nabo nyine naho bahuriki muri iyo shyirahamwe barafite ibibazo bavu bashaka kubaza byotuma abantu bose bashaka kumenya amakuru yerekeye ibikorwa by'ishyirahamwe SEDAC baronka ayo makuru nashaka muri aka kanya ndabahe akanya nawo nyine babaze ibibazo umushyana Eric Niragira
ego murakoze je akazimana dwana ngomba ntangure Eric president ngomba kubabaza ubu muri misi mu ngamo rugendo muri America cyane cyane hano muri Arizona mu Tucson mushobora kutubwira intumbero y'uko rugendo n'icyo mamashobora gushikako
murakoze cyane intumbero y'uru rugendo iri mu bintu twihaye muri SEDAC yuko ari byiza yuko tuza tugendera ibihugu bitandukanye ndetse n'abantu bandi batandukanye n'amashyirahamwe atandukanye asanzwe akora nk'ibyo turiko turakora na cyane cyane kugira ngo tumenyekanishe Burundi tumenyekanishe ibikorwa SEDAC iri kirakora mu Burundi na cyane cyane kubera tuzi ko hariho abantu benshi bashaka gufasha mugabo bataronka umwanya wo gufasha kubera batazi uwo bafasha inge n'imfashanyo zabo zoshikira abazigenewe ubwo rero turi dufise urugendo ngaha muri Amerika tumaze mwo turiko turumviriza abantu batandukanye tubabwira imigambi dukora kandi tubasaba ko bishyigikira kandi barabyumva twarashoboye kubonana n'abarundi baba aha muri Amerika turabonana n'abantu muri University ya Arizona turabonana n'amashengero y'abakatolika cyangwa abaprotestant turabonana n'abantu bakora mu dutandukanye iPhonix mu yindi vire muri leta ya Arizona ubwo mbere ejo hahise twe twagize conference tubonana n'abantu batandukanye kugira ngo tubasigurire ibyo dukora ego donc mu guheraheza n'ubwo ko turi ngaha kugira ngo tubonane n'abantu batandukanye tubasigurire imigambi turiko turakora turiko turarangura kugira dufashe abantu bahuye n'ibibazo cyane ingwano mu Burundi
murakoze rya Marindu w'Imana nari mfise utubazo tubiri nagomba mbaze umushinga ntahe Eric Nduwimana utwo tubazo tubiri natwo tujanye bwa mbere tujanye nishyirwa mu buzima busanzwe bw'abahoze ku rugamba iyo umuntu ariko aravuga gushyirwa mu buzima busanzwe ni kuvuga yuko umuntu uramuvana mu buzima yari arimo noneho ukamujyana mu bundi buzima ashobora kubana n'abandi ariko abo bantu baba bahoze ku rugamba kenshi usanga bari bamenyereye kubaho bakoresheje ibirwanisho bahora bakoresha noneho ukabubavanyemo ukabajyana mu buzima busanzwe kugira ngo rero bashobore kujya mu buzima busanzwe by'ukuri nibaza yuko hariho nk'imigambi yindi ishobora gutuma bashobora kubaho none SEDAC hari ibintu by'imigambi ijyanye nk'ibyo yoba ishobora kubakorera kugira ngo ibyo ntibasubire kwibaza ko ubuzima bwahindutse babuze icyo bafungura kandi bahora bafungura kubera bakoresha inkoho hanyuma ikindi kibazo cya kabiri nacyo nubaza umushinga nka Eric kijyanye n'amatora twimirije mwavuze yuko SEDAC ari ya politike itajya mu bibazo bya politike ariko nk'ishyirahamwe rigejwe gushyira mu buzima busanzwe abantu bahoze ku rugamba nibaza yuko huba hariho nk'ikintu bariko barakora ubu kugira ngo abo bahoze ku rugamba ejo ntibasubire kuba gukoreshwa n'aba politisiye ngira ngo sinzi uko nuvuga hanyuma ugasanga bisubiye gutera ingorane nagomba mbaze umushinga na Eric twicyo kintu boba bakiyumvira murakoze
murakoze cyane reka mbere ku kibazo cya mbere ikibazo cya mbere nocishura mvuga yuko hari imigambi dusanzwe turiko turakora kugira ngo n'ukuri abantu bakoze ko n'ingwano bahoze ku rugamba bashoboye kwiteza imbere noneho nabo bashoboye kwikendura bategure kazoza kabo hariho nk'uwo migambi itandukanye haba mu kibitoke aho mu migambi turiko turakora abahoze ku rugamba tubashyiramo ku rwego rwo hejuru aho usanga turiko turafasha imigambi 72 kugira abantu bikenure noneho bashyiraho amashyirahamwe yotuma biteza imbere ibyo tukatwifashanyamo n'ishyirahamwe mpuzamakungu PNUD hariho nk'uyu santire y'imyuga turiko twubaka i Muramvya nayo turiko tuyifashwamo n'abayapani iyo santire y'imyuga nayo ubwo twiwujuje n'izohora yigirwamo imyuga abahoze ku rugamba yotuma biteza imbere bakoresheje amaboko yabo hari n'iyindi migambi itandukanye turimo dutegura hariho nk'umugambi wo gufasha nk'akarorero mu bahoze ku rugamba cyangwa abandi bantu ngaho mu Burundi hariho usanga barahamutse kubera ingwano hariho umugambi turiko turakorana n'abongereza n'abantu bo muri Australia kukungene ushobora gufasha abo bantu bagize ibibazo ku mutima ijyanye n'ingwano noneho ejo tubahaye imigambi bateza imbere tuyigire mugabo bafise ubuzima bwiza turafise n'imigambi tugomba gushyira
gushira ngaho mu Burundi y'ikintu vya microfinance ubwo nibaza ko ari ibintu zofasha cyane abo bahoze ku rugamba hama ikibazo ushaka bikicaye n'amatora n'ukuri ni ikibazo gikomeye kubera abahoze ku rugamba bakunda gushigikira donc gukoreshwa n'abanye politique rero turafise umugambi wa rose amafaranga ishirahamwe ry'Abanyamerika USAID yaraduhaye amafaranga kugira twigishe urwaruka na cyane abahotse ku rugamba intumbero bofata imbere hagati n'inyuma y'amatora ubwo kamahoro tugeze ko ntazosubira inyuma muri uwo mwanya n'ivyo noshobora kuvuga ariko ico nzi cyo ari anufise cyongera ko kuri ico cy'amatora yacongera ko ari cyo nuko muri SEDAC cyo kintu tugifata nk'amakubera ati amahoro atahari tubiri inyuma hama noneho akasaba kuboneka abandi bahoze ku rugamba agasaba ku bindi bazi
ni je Philippe Masabo Bujumbura nagiye mbaze president wa SEDAC abantu bashobora kwibaza barumvise ko hari imigambi ikomakomeye imwe SEDAC ikora barumva ko ino mu rugendo hanze kugira ngo uvuge iby'imigambi ya SEDAC bibinatuma habaho kuboneka neza kw'igihugu cyacu mu makungu nagira ngo mbura hari abantu bashobora kwibaza ku kibazo kijyanye n'ingene SEDAC harwande kwishyira hamwe yigenga zidahara n'inyungu za politiki n'ibyo bikorwa byaba rikora ubwo byoba ririkorana na leta n'ubutegetsi hari inzego zimwe z'igihugu mbese nkumbure n'inzego zitwara igihugu hari aho muba mufitaniye dufitaniye imigenderanire hari igikorwa cyari cyerekana yuko by'ukuri mufitaniye imigenderanire n'inzego z'igihugu kandi zemera ishyirahamwe SEDAC.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo ubwa mbere ngomba kuvuga ko ubundi haragwa amashyira hamwe no gushyira mu ngiro Frandaxo ya leta kwebwe rero muri SEDAC turafitaniye ubucuti n'ubushikiranganje umwe ku migambi ubushikiranganje busanzwe bukora nk'akarero turafitaniye ubucuti n'ubushikiranganje bujeje gufashanya ministere de la solidarite turafitaniye ubucuti n'ubushikiranganje bw'umutekano kubera programme dukorana y'ibintu byo kugwanya ibigwanisho kuba bitunze atafitiye uruhusha turakorana n'ubushikiranganje kwivuna basi eka n'izindi nzego zitandukanye muvuga yuko vraiment ishyirahamwe SEDAC n'ishyirahamwe rikorana neza na leta y'u Bujumbura mu bintu byo guteza imbere igihugu.
Ni Edouard Kazman muri Arizona USA. Nagomba nunganire perezida wa SEDAC ku rugendo ariko arakora ngaha sinzi ko nashobora kunganira kucyo yavuze notera kuri ijambo rimwe nkuko perezida yavuze intumbero y'urugendo ni kumenyekanisha SEDAC n'u Burundi n'ibikorwa dukora ariko twarongeye turasaba abantu basigura uburyo bashobora gufasha cyangwa SEDAC bongera bafasha u Burundi basabye ko uburyo bufasha cyane cyane buca mu nzira zitatu hariho kuba umugenzi wa SEDAC n'u Burundi ni kuvuga kumenyekanisha muri network umuntu wasanze ofisi akamenyekanisha SEDAC n'u Burundi wa kabiri kuba umuvoroneri sinzi ko nabivuga mu Kirundi ubwa gatatu gushobora kwitanga no kuvuga gutanga uburyo baba amahera cyangwa ibindi bikoresho tuba turubaka amasantre vocation tuba tubona ibikoresho byinshi tubona n'uburyo bwinshi ngo twagerageje gusigura ibyo bintu byose kandi abantu barabyumvise muri mu rwego nashaka kugira ngo nsigure neza bimenye ubwo twaciye hose twamenyekanisha SEDAC kubikora kongera kumenyekanisha n'u Burundi ko biratangaje kubona hari abantu bamwe batazi u Burundi ukavuze u Burundi abantu batangwa kuvuga u Rwanda na Congo
Ndiye Marindu w'Imana mu Buhorande ndagomba subire kandi mbage ikibazo umushinga ntahe irike nirangira ni ikibazo kandi kijyanye n'amatora kuko ndabona jewe mbona umenge ikibazo cy'amatora ubu ukirayishinga abantu benshi cyane na cyane cyane abarundi baba mu mahanga ndiko ndaraba ibyo soma hirya no hino cyangwa ibyo numva hirya no hino n'ibyo soma ku ma interinete cyangwa numva ku maradiyo ndumva yuko umenga ku ruhande rumwe abarundi baba mu mahanga bafise ibyiyumviro bitandukanye urabye ibijyanye n'amatora hama nkacya nibaza nti none ibi bintu kw'abantu menga tubyumva ku gutandukanye nta kuntu nka SEDAC yoshobora kudufasha twebwe abarundi tuba hanze bagashobora kuturonderera nk'abantu buduha umuco ku kuntu ababona amatora ariko arategurwa n'ukuntu babona bazobyitwaramo mu gihe cy'amatora cyangwa inyuma y'amatora ubwo abo bantu nk'abashaka kuvuga abantu bose buba bari impliqué mu gutegura amatora abazokwitoza abazokoresha ayo matora sinzi ko umushinga ntahe Eric niragira hari nyishu yoshobora kuma cyangwa mu bandi bose twoba turi kumwe ko hari ushobora kumva umuco cyangwa guha umuco abatwumviriza bose murakoze
murakoze cyane n'ijamari kico kibazo kandi yongera iba n'inkintererano n'ukuri muri SEDAC icyumviro cyose cyoza ari icyumviro cyo guteza imbere igihugu mu kidusabye nk'abarundi babahanze ibyo dushobora guterera turashobora kubiterera turashobora kuraba bihuye n'uburyo dufise ubwo tudafise tukaburondera mugaho kugira ngo dufashe na cyane cyane mu iterambere ry'igihugu cyacu hari ufite icyo yongera ko yongera ko ariko naje nk'umukuru w'ishyirahamwe SEDAC n'ukuri turumva ko icyo cyumviro kirashe na cyane cyane ko baba barundi bari hanze nabo bava mu Burundi kandi bakunda igihugu cyabo
Philippe Sabo Bujumbura nkaba nagomba kumera nkunganira umukuru w'ishyirahamwe SEDAC ku icyo kibazo Jean Marie yarabagize nishura nti hariho n'imigambi imwe imwe SEDAC isanzwe giye kwinjiramo yatanguye mu minsi heze hari ishyirahamwe dusanzwe dukorana yo muri Leta Zunze z'Amerika yitwa Peace Direct irabana n'ibindi by'amajyanye n'amahoro rikaba mu minsi heze ryarasabye amashyirahamwe amwe amwe atari make na SEDAC irimo yuko twogira umugwi umugwi uzokwiga bimwe bita byo gutanga cyangwa kuvuga inkuru ishobora kuba yote iyo tuma habaho umudugararo mu gihugu muri iki gihe kigiye kuza cyo kwitegurira amatora ndetse no mu gihe cy'amatora n'igihe kizokurikira amatora bimwe bita neza kuno kuvuga ati early warning system izo rero mu kuzotera icyo SEDAC ishobora kuzokora nishura neza na neza kwiyo nyishu kwica kibazo Jean Marie yarasavye yarabajije hariho kuzoba munakorana n'abo baserukira SEDAC mu makomine babantu dukorana bo mu bahoze ku rugamba kugira ngo tubahe batange umugambi mwiza ku buryo mu ngorane babona zishobora kuhaba muri ico gimi kigiye cy'amatora giye kuza baza baratanga inkuru bavuga ati nyabuna hanahanaha umuntu arashobora kwamira canke hanahanaha twakoze ibi kugira ngo izi ngorane ntizibe hama izo nyishu zo ziriko ziratangwa niyaza ko SEDAC nacho ngira ngo mukuru ari kuza bwiheza ko izo ziratanga makuru biciye kuri kumuhora wa SEDAC umenyekanisha makuru niyaza ko imbere yuko tuza guhereza ikiganiro mukuru wa SEDAC aza gutanga umuhora wa SEDAC aho abantu namwebwe musanzwe muri mu makungu hanze ushobora kuza murabona ibivugwa cyane cyane bizoba byatanzwe n'abantu bari mu gihugu hagati yari yahijya makomine yose bavuga bati kugira ngo ntihabe ingorane cyangwa mu byo tubona biri kugomba gutera ingorane ni muri cyo mukora ni muri cyo mutere nibi hama inyishu zigaca zitanga ubwo nyene iyo ngorane itaraza umva ko ico nacyo ari ikintu kinini mugaho nkongera ko mvuga nti hariho n'indi migambi SEDAC iri kirategura igomba kuzoshikiriza kandi ibaza ko izofashwa n'ishyirahamwe IFES ikaba naryo rijeje kurahiza amatora kuko amatora yogenda neza iyo naryo mu minsi iza hariyo imigambi imwe imwe dushobora kuzoca dukorana ijyanye n'ibyo by'amatora ngira ngo nk'uko Perezida Eric yabivuze mwe muri hanze murashobora kuza muratanga ibyiyumviro mukanavuga muti icyo twari dukeneye cyane tubona cyokorwa n'iki tukazobishyira muri iyo migambi kugira ngo umuntu abikore mukomeze muronka amakuru uko agenda kandi tunafashe ku mu gihugu hagati hashobore kuzoba ikiringo cyo kwitegura amatora kimeze neza hagere n'igihe cy'amatora twafashe kugira ngo haboneke amahoro nyakuri
yego mu kanya gatoyi munshi yantahe Eric niragira murashaka kutubwira mwavuze ko ishirahamwe SEDAC rifasha cyane cyane abahoze bari ku rugamba nashaka ndabaze mbega muri abo abasirikare abahoze ari abasirikare barimo
abahoze abasirikare barimo mbere nagomba kubabwira nk'icegera cyane Bujumbura ko yahoze ari umusirikare wa leta
Jean-Marie Uwimana kandi mu Buhorande nabajije ikibazo ariko kandi nagomba nishobore gutanga intererano y'ukuntu mbona jyewe mushobora kudufasha twebwe abarundi tubahanze kugira ngo dushobore gutahura by'ukuri ibintu ukuntu biriko biragenda n'uko bizogenda mu matora cyangwa n'inyuma y'amatora jyewe nabona yuko umenga dushoboye gufasha SEDAC kurondera uburyo bwoshobora gutuma les acteurs politiques bashobora kudushikira aho twoba turi na cyane cyane nk'ahantu buba hari abarundi benshi cyane tugashobora kwicara hamwe tukaganira tukababaza ibibazo bitubakiye bimwe bimwe hanyuma bagashobora kutwishyura tukumva abo baba bari mu nzego za leta cyangwa bari mu mugambi utwara abo babatavuga rumwe na leta cyangwa n'umugambwe utwara cyangwa tukanabaza nk'abandi bantu bo bajya bumbuye ku by'amanzi by'ukwemera bagashobora kuduha umuco sinzi yuko intererano nk'iyo umushinga ntahe Eric Niragira yoshobora kutubwira ukuntu umuntu ashobora gufasha Sendake kurondera ubwo buryo n'ukuntu Sendake yoshobora nayo gufasha uwo muntu yobashaka gukora icyo kintu ku buryo icyo kintu gishoboka. Murakoze.
Murakoze cyane Jamari. Iyo ntererano irarashe cyane kandi ndizera ko umuhitanzi dutegereza kuyikorera ko hama tukaraba ingene dushobora kwegera abantu basanzwe batanga uburyo mugabo na cyane cyane tukabanza tukaraba aho gushobora kugirira iyo nama hashobora kuba Iburayi cyangwa Amerika cyangwa muri Aziya. Reka tuzobandanye tuvugana icyo cyiyumviro turabe ahantu hoshobora guhuriza abarundi benshi bishobotse hakaba daere Iburaya. Mwitwemere nk'aho muri Hollande twashobora kubiraba ingene aho kanama twagategurira ngaho hama kigera abantu batanga uburyo kandi azikora abarundi benshi. Hari abantu benshi bakunda Uburundi bashobora kuduha uburyo bwo kugira turabe ko twashobora kugira iyo nama ishobora kuvamo ibintu ngirakamaro ku Burundi. Reka tuzobandanye tubivugana turabe ibishoboka n'ibidashoboka hama mugabo turabe yuko n'ukuri icyo gikorwa dushobora kugira.
Ni Philippe Masabo Bujumbura nagira suye mbaze prezida wa Sedake ikintu yamena nk'ubushikirije akakanya ronsa akanya keza ko kuvugira mu kiganiro nzi neza yuko abarundi benshi bakunda kumviriza kandi baryohererwa ikintu comera nk'uko kuba nk'akamo botera cyane cyane urwaruka rwahoze ugamba kugira ngo icyo wabwira kugira ngo bamenye neza mu migambi Sedake irikirakora n'ico umuntu abashakira kugira ngo mu minsi iza dushobore kuzoronka amatora ameze neza hama unababwire ingene mbure boja hamwe cyanke bogerageza gukurikirana mu migambi ya Seda kugira ngo bashobore nabo gusubira kwiteza imbere no kugaruka mu buzima busanzwe neza batagisubira inyuma muri bya bintu byo kugwana.
Murakoze cyane akamunotera ahubwo je ngatera abarundi bose n'abagenzi b'u Burundi buze abarundi harimo nabo bahoze ku rugamba umuntu wari wese nta numwe aryoherwa iyo ari mu buzima yabuze amahoro ku mutima kandi ikintu cya mbere kiryoshye ni umuntu afite amahoro ku mutima yafise urukundo. Rero ubwo nk'umuntu wese ashobora kubaho ni byiza yuko akora ikintu gishobora gutuma yiteza imbere kandi agateza imbere aho abaye. Ni nayo mission ibaza ko dufise kubona tuba ngaha. Rero nkavuga nti imigambi turiko turakora muri Sedak dukorana n'abahoze ku rugamba dukorana n'abanyamahanga kuko muri Sedak turiko turakorana na osi n'abazungu badufasha bumva icyumviro Sedak kirakora n'ukuri ndabasaba ko bobandanya kubahoze ku rugamba wo burumba twarabitanguye kandi nibaza ko bobandanya berekana karokeza ku buryo n'ukuri amahoro twarose biciye kure abayaharaniye bagume berekana karokeza kuguteza imbere igihugu cyabo na cyane cyane bo kwirinda abantu boza babasubiza inyuma kuko nibaza ko aribo bantu ba mbere bazi ingorane sumbya abandi bose. Hama abadufasha bari mu bihugu bitandukanye twaratanguye programme yo gushinga Sedake mu bindi bihugu ubwo kugira ngo tuzoronke ingene abantu bagomba gufasha bashobora gufasha bitabagoye aha muri Amerika turiko turakoreraho muri Australia muri Hollande nandi tuzobandanya ariko kugomba kumenya inkuru zose ku byo Sedake ikora n'ibyo twifuza gukora iyo raba kuri site web sinzi ingene bakivuga mu Kirundi ariko nagomba ariko nayo nayo itanga kugira ari umuntu agombye imigambi turakora azoyibone.
Iyo site web ni iyihe?
Ni www.3@ sedake.org @bi ndasubiramwo www.3@ sedake.org/bi
ndabona nakanya kandi ko katujana ariko nashaka ndabaze nakandi kabazo mushya ntahe Eric Niragira mbega ishirahamwe Sedake muri bonahe nko mu myaka 10 iri imbere ikintu mwibaza ko rizoba rimaze gushika ko ni nkiki?
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Turabona Sedake mu myaka 10 ari ishirahamwe ryo baryarafashije novuga nko gushika 50% kugabanura ubukene haba mu bahoze ku rugamba donc byashizeho novuga imigambi itandukanye yo gufasha abantu bafite ibibazo mu Burundi ariko kandi turabona Sedake mu myaka 10 ishyirahamwe ryafashije kugira Uburundi bumenyekane umenye mu makungu na cyane cyane kubera ama antenne igishyira hamwe ariko rashira mu bindi bihugu kugira ngo abantu bose ba muri ibyo bihugu bashobore kuvugira Burundi ashaka kuvugira imigambi ya SEDAC cyo noneho gihuse igihugu cy'u Burundi nacyo kije kurutone bw'ibihugu biteye imbere muri Afrika.
Akazimana Edouard muri Amerika nagomba nonganire president mu myaka 10 iri imbere kandi twibaza uko SEDAC izashoboye gukorera mu bindi bihugu by'ingorane amugu ibahe nka Congo n'uburyo muri Afrika nka Cote d'Ivoire, Sudan, Amajepfo, Centrafrique n'ahandi. Etuza ko SEDAC zoterera cyane kugira ngo igabanye ubukene no kugarura amahoro muri ibyo bihugu byagize ubuhane nzo kwatsa mu Burundi. Murakoze.
Kaba ikibazo cya nyuma njyewe nubaza ni Jean-Marie Uwimana mu Buholande. Nagomba mbaze mushinga ntahere iki niragira akamu twebwe tuserukira SEDAC mu bihugu bitandukanye yoshobora kudusaba ko twoshikiriza nk'abantu bushobora kudufasha ku bintu bijyanye n'ibyo SEDAC ikora mu buryo twoba turiko turondera nk'abantu badufata mu mugongo kugira ngo amaprogramu amwamye ashobore kuranguka. Umushinga ntahe Erike niragira hari akajambo gatomoye muvuga muti ngaka akajambo igihe muba muhuye n'abantu buba bashaka kudufata mu mugongo mu byo dukora akajambo mu bashikiriza. Murakoze.
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Akajambo mwebwe muduserukira mu mahanga haba muri Amerika, muri Hollande, Australia n'abandi banyumva muri Sweden n'Norvège nuko mwogira abantu bifuza kudufasha bwa mbere ariko turi ku kivi turiko turaduza ikivi ngo noneho bashoboye kuza kudufasha kwituza byo babyiza mubabwire ko umuntu afasha mu buryo bwishi hari nkuko Edouard yari yavuze muri Amerika hari ushobora gufasha kubera uburyo afise uburyo nabwo ashobora kuba amafaranga ashobora kuba ibikoresho mu Burundi dukeneye ibintu byinshi turakeneye n'abahinga bagiye bita abavolontari baza gufasha mu Burundi turakeneye n'abantu bafise ubwenge baza guforma mu mbeke imigambi kwiteza imbere dukeneye ibintu byinshi bitandukanye nukuvuga yuko n'ukuri tubasabye yuko mubabwira yuko uwo ari we wese tanga umutima cyashoboye gutanga cyose nubwo yoshobora gutanga kontakte y'umugenzi wiwe ashobora kuba afite ikindi kintu ashobora gufasha kuri programu ejo turiko turakora kugira dushike kuri vizyo twiyemeje nabyo biba byiza gusumba. Urakoze cyane kandi ndabankura jagos ko mubandanya neza ndazi ko mwabitanguye.
Urakoze Eric Niragira turagushimiye nawe mushye na Edouard Kizimana mushye na Jean-Marie Nshimimana turagushimiye nawe kandi mushye na Philippe Masabo mwakoze mwese ku vyiyumviro mwaduhaye ivyiyumviro eka n'inyigisho zerekeye cyane cyane ishyirahamwe SEDAC n'ibikorwa ririko rirangura muri iki gihe. Mwakoze.
Murakoze Fred.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi giha ijambo abanywanyi b'iradio Ijwi ya Amerika. Mwakoze.